Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije, nkabafisa akanyamuneza ko kubamenyesha ko uyu munsi tugiye kuvuga cyane cyane kuri kumuhari wabagiride mu Burundi. Turi kumwe n'umufasoni Justine Nkurunziza, tukaba turi kumwe n'umufasoni Cynthia Ndongozi, tukaba turi kumwe na Bernadette Munezero. Tugiye kuvuga rero kuri ico kibazo c'abagide ukuntu uyo muhari watanguye n'ibintu woba ufasha abigeme cyane cyane. Hanyuma ntarinze kubatesha akanya, nashaka ntamwembaze umufasoni Justine Nkurunziza, tubwire igihe uyo muhari watanguye mu Burundi eka n'ibintu woba uriko urarangura muri iki gihe. Justine,
murakoze cyane. Uyu muhari watanguye winjiye mu Burundi mu gihe cy'1955, hanyuma uza ukurikira umuhari w'abaskuti wari wamaze kuza ngaha mu Burundi. Uwo rero wavuye ku muhari wavutse mu Bwongereza, uvyawe n'umushingantahe Baden Powell n'umugore wiwe yitwa Olaf. Hanyuma barashobora kuzana ngaha mu Burundi kugira amahirwe. Ni muhari rero urari imbere y'abana b'abakobwa kuva kera. Ni muhari umaze kurererwamo abatari bake, uramaze gusohora imboneza nyinshi tuzi ngaha mu Burundi. Abakenyezi benshi usanga nko mu bintu mu mashyirahamwe batwara amashyirahamwe, amakenyezi usanga n'abari mu migambwe bakomakomeye usanga baraciye muri uyu muhari. Ni muhari novuga ko usimikira kurera indongozi z'abakenyezi.
Uyu muhari uritabwe cyane rwose mu Burundi, mbega ufise nk'abanywanyi bangahe gushwa?
Gusiku harigeze kugera igihe uragira ingorane turasubira inyuma. Ihe bari bafise ingorane kuko benshi bakunda kuwita ngo ni muhari wegamye Ekleziya Katolika, ariko ni rayike kuko turafise n'abamizirma, turafise n'abandi bandi madini abaprofesa. Hanyuma icyo gihe bari bawitiranije nyine n'umuhari wegamye cyane Ekleziya Katolika, cya gihe bagira ingorane na leta. Turasubira inyuma gato, ariko ubu twasubiye kwinanata kubyuka, twabyutse ubu tufise nk'abashika 111. Hanyuma ibyo kuwita basi cyane kuko ubu urwaruka ruriko rurasanazwa n'ibintu byinshi. Hariho usanga ngo hariho ibintu by'amastartime, hariho ibintu usanga byinshi cyane usanga bibasamaza. Ariko siko turagerageza kugira turabe nyine twakorana n'ababyeyi kugira dusubire kubaha icyo kibanza cy'irerero. Bavuga ko ari nk'irerero rya gusa, ahantu bagenda kugira education informelle, bajya kwiga kurondera ubumenyi bakaronka mu ishure bitari muri bya bindi biteguwe ku mashure, ariko bashobora kugenda aho hantu bakaronkera ubwo bumenyi.
Turaza kugaruka cyane cyane ku byerekeye iyo migambi eka izo strategi mwa mufite kugira ngo murabe ukuntu uyu muhari wosubira kwitabwaho cyane cyane n'abigeme. Turumvise ko ubigisha ibintu bitari bike, ariko nagomba muri aka kanya mpe n'ijambo umufasoni Cynthia Ndongozi na Bernadette Munezero, nabo nyine barafite ibibazo bakubaza Justine Nkunziza.
Ego, ni Munezero.
Munezero nde?
Munezero Bernadette.
Ego, urahoga Bernadette.
Ego, mbandi kubara muto cyane, ni nkore.
Ego, ni nkore.
Ego, nashaka kubabaza. Mwoba mutandukaniye hehe n'indi mihari y'abakobwa canke abagore bakoraniye hamwe? Kuko turumva kenshi hari ayandi ma association z'abagore n'abakobwa. Mwoba mufise ikintu mwisangije mutanga muha abo muri kumwe, abakobwa canke n'abo bagore mukoraniye hamwe?
Ikibazo ciza.
Icyo navuga ko gitandukaniye Bernadette n'andi mashyirahamwe nuko n'ishyirahamwe ubwa mbere dufise, ntabwo turi Burundi gusa, n'ishyirahamwe riri ku isi yose. Twebwe twega umuhari w'abagide ku isi yose. Urumva rero ni ishami ry'umuhari w'abagide ku isi yose, kandi dufise porogaramu imwe dukora bimwe n'intumbero zimwe. Hanyuma twebwe kandi ikindi nacyo dufise kwakira abana kuva ku myaka 6. Abo bana rero urumva kuva umwotse kuva ku myaka 6 ukamurera umwe umwe wese mu migwi yabo barafise ingene babigisha, ingene babarera, gushika ku myaka 25. Ariko inyuma y'imyaka 25 urumva urerewe muri uwo muhari kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 25, tugashimikira kubaha ijambo. Ni ukuvuga rero ko wararezwe muri uwo muhari, ubu uri umuntu ufite ijambo, ubu uri umuntu ukerebutse w'inkerebutsi, usanga utandukanye nabo bandi kuko abandi bagenda mu mashirahamwe ugasanga bagiye gukora kubera bafite amahera bariko barakoresha ariko twebwe usanga ari ibintu byo kwitanga bya volontariat hanyuma abo bamaze kugera mu myaka 25 baca bagaruka n'aba bagore bamaze gukura bakaza kurera abandi bana b'abakobwa inyuma yabo naho novuga yuko dutandukaniye cyane n'ayandi mashirahamwe ko dushimikira cyane ku ndero y'umwana w'umukobwa.
Bernadette, wari ufite ikibazo?
Ni Bernadette Munezero kandi.
Mm-hmm.
Ego, nashaka kubaza hoba hari ikintu mufasha abakenyezi babiri bizi hoba hari abo mushiramo nabo cyangwa mushiramo abantu bize gusa.
Twarabazwe baragize icyo bita evaluation bararabye ibikorwa dukora ku isi yose basanga nk'uko uri kurabivuga ubwa mbere baraba cyane abanyeshuri abize mbwa basanga hariho umwana w'umukobwa yasigaye inyuma kandi hirya mwana atashoboye kujya mu ishuri kandi yavuye mu ishuri cyangwa ujya mu bwoko bw'imirimo niho rero baca bagira bati reka turabe ingene twogira icyo bita gidizine rirale gidizine iraba uwo muntu ataronse ingene yoja mu ishuri kandi yavuye mu ishuri urabona nk'ubuho hari ibintu byeze hariho ibintu byo gutwara amata hakiri kare bireze cyane mu Burundi ugasanga nk'abo bafashe ku ngufu ugasanga batwaye inzira bakayava mu ishuri abo rero nabo nyine twaratanguye kugira porogaramu turakorana twatanguriye nk'ubu twaratanguriye muri aha hakuru muri Bujumbura aha Bujumbura rirare cyangwa Bujumbura rirare turafite no mu Muramvya nabo nyine turiko turagira amaprogramme yabo kugira nabo turabe yuko twoshobora kubugurura bashobora kujya hamwe n'abandi bana b'abakobwa bize bagize amahirwe yo kwiga nabo ntitwabibagiye tushaka twayageze duteze ariko ubu bamaze gutangura kubashyira mu bikorwa byacu.
Ego murakoze nitwa Cynthia Ndongozi nagira ndabasabe ndababaze Justine murahejeje kutudondo tutucira ku mayange ico abagide mukora kuri jewe ndabona abagide ndabana n'abagide ndababona turigana mbega turabana mu buzima busanzwe nukuri umugide ahari ni umuntu akeye ni umuntu akerebutse ni umuntu atari sidabibazwa nagira mbaze mbega ibikorwa nyamukuru mufise mu maprogramme yanyu ahanini mukora iki mbega iyo ndere y'ugwaruka y'umwigeme w'umurundi kazi mumukorera iki nagira numve munshe ku mayange ibikorwa mukora icyo kirimo muri mu maprogramme yanyu ama activite yanyu mbega yoba ari ayahe mu buzima bwa misi yose murakoze.
Ikibazo cyiza
turafise nk'uko navuze byose bishimikira ku ndero uwo mwana w'umukobwa kuva afite imyaka 6 tumuronka turamwigisha ingene yifata mu buzima busanzwe ukamwigisha mbega guhera ku kuntu yogira afata umubiri wiwe ukamwigisha ingene yifata mu muryango ukamwigisha ingene abana n'abandi tukamugira umuntu akerebutse ukamwigisha ingene ni byinshi tukamwigisha ibyerekeye ibidukikije tukamwigisha uburongozi ariyo leadership kuko usanga bari organize ukuntu umwana wese aronke umwanya w'ukushobora kwerekana ubutwari bwiwe muri ayo makambi bagiyeyo turabigisha byerekeye ifite gufungura neza nakubwiye ibyerekeye ibidukikije ibyerekeye iby'akaranga ibyerekeye amagara duhereye nk'ukuri nk'iki kiza kigezweho iki kiza cya sida kigezweho bakakimenya barabizi mbega bakikingira gute nkabigisha ibyerekeye kurondoka ku rugero biva ku myaka agezeko nkamwigisha mbega umubiri wiwe mbega umeze gute bya bindi ni ukubwira y'akanywa babo n'ababyeyi batubahuka kubwira abana babo twebwe tuvuga ko tujyahoye tumeze nk'abanasenge b'abantu turababwira turubahuka tukababwira tukabayagira ibyo ababyeyi batubahuka kubayagira hanyuma nk'umwe urabona hariho nk'ibintu twaragize uruhara cyane mu bintu byerekeye guhagarikira amahoro mu Burundi bigiye kuva mu 1993 igihe abandi bari ku marigara ibyo abana bacu bari mu mavuriro bariko barafasha kuvura muri Croix Rouge ariko barafasha kwegeranya abantu mu bitaro bakomeretse n'ibintu usanga ari ibintu ndetse kumugira umwana w'umukobwa akerebutse ahari hose unamubonye ukanabona yuko ari umuntu ateye imbere umuntu ameze akerebutse nubu ndakubwiye yuko gasinsya wewe hariho urahebimye uzime cyo dukorana hariho ibintu byo kubuza aruka kunywa ibiya yiramutwe ari kunywa inzoga ibyo byose baduye cyane namwe turabikorana urabona mu bijya shyira hano byawe ibyo n'ibintu usanga tugerageza kumukingira kuva kiri muto ibyo bintu byose byamugirira nabi tukamumenyesha ibigezweho nk'abijya by'ibi ama OMD si bimwe bayavuga mu kirundi OMD ibintu bazogira muri iyi myaka ibi bintu by'iterambere bizoshika mu 2015 ntabijya ni ukubwira ko umwana w'umugide umwana w'umukobwa w'umugide arazi icyo ari cyo arazi uruhara ategerezwa kugira muri iyo muri izo shingiro mbega jewe noterera iki nta kuvuga ngo ndatari muto oya noterera iki aho mpagaze ibyo byose ni
ibitubigisha tubibutse namwe inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika ya Lisame yanyira ya Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda mushobora kuturungikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira radio yacu @vwanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu
yego ni Bernadette Munezero nashaka kubazaga agabazo gatoya turavye abagide n'ukuri nk'uko senti yabivuze n'ukuri aho bari vema bariyerekana ko ari abantu batoje iyindi ndero atari yitwe stronka baba bafite ukundi kuntu kwabo babona ibintu nashaka kubaza ko mwakira kuva ku bana batoya mwabivuze mwashyira iyindi kategori y'abantu bakuze baba bashaka kwinjira kugira ngo agire ibyo mufasanya
ego turakira kuko hariho abo batoyi bakiregwa twebwe rero twarafashe imigambi twarafashe igisubizo y'ukwakira n'abakuzi uvuze tujyewe ndumva nshaka kubafasha kurera tukwakiriza yombi kuko wewe aho uri uraza kudufasha kurera mu muhari kandi turifuza n'uko no mugiri wanyu hanyuma mu kibano wewe tukadufasha kurera kuko murazi yuko ababyeyi basigaye batwarwana byinshi basigaye bafite umwana mutoyi ugasanga rero imbere yaratituze turifuza rero yuko tworaba ingene dufatanije n'abandi bakenyezi n'abandi bakobwa bakiri ko barajya mu bigero dushobora gufasha tukabwira iyo mbere y'umwana w'umukobwa w'umurundikazi
Justine imbere yuko
kandi wewe kandi karibu cyane
imbere yuko nshobora kuha ijambo Cynthia Ndogozi na Bernadette Munezero nashaka hari ikibazo mwavuze gihambaye cyane rwose ika Justine mwavuze ukuntu ibintu mwavuze umuhari w'abagide urangura ni byinshi cyane rwose umuntu ahereye ku nyigisho zijanye n'indero ukuntu bifata ika ukuntu bufata umubiri wabo ukuntu bakwikingira indwara n'ibintu byinshi cyane rwose bigira akamaro mbega ni kuki ku bwanyu abigeme mu Burundi gushika ubu badashwa badukiye uyo mu hari kandi twumva ibintu urangura ibintu byinshi cyane rwose ikintu mwibaza ko ari intambamye muri kigihe niki
nabibabwiye ngitangura hari byinshi bibasamaza ugasanga nk'ubu benshi bahurumbira ho ibintu byaje ngaha mu Burundi sinzi ko iwanyu bihari byitwa sartime ugasanga ibyo bintu aricaye umwana w'umukobwa asigaye yicara kuri ibyo bintu akahamara nk'amasaha 5 yicaye ari ku masinema ngo y'amaseri hariho ibintu byitwa ngo El Diablo ugasanga umwana w'umukobwa ntagishaka kuva imbere y'iyo televiziyo akakirikira amufasha muhira mu bwenge no mu byo yiringura iteye n'intambamye niniya cyane hanyuma hariho n'ibindi usanga ugasanga nk'ubu abantu bamaze gushyira amaheri imbere ubahamagaye kujya kwitanga umubyeyi ugasanga apfuma yemera kujya kunywa inzoga hako aha amahera ya bisi umwana ngo ajye mu muhari aje hamwe n'abandi urazi ko twebwe twagize amahirwe tukajya no muri interna bijya byaratwuguruye ariko ubu abo bana batagiye muri interna barafite ikintu usanga babuze cyo mu mibano rero tukifuza yuko nk'ababyeyi bomenya yuko bashobora guha ayo mahera abo bana bakabihebera bakabakurikirana kugira babarungike hamwe n'abandi baje kuronka ubwo bumenyi
none ubuhinga
cyane cyane
ubuhinga mufise eka strategi muri ko murashyira imbere kugira ngo muhindure ukuntu ibintu byifashe n'inkizi
turifuza kuko turategura kuzoganira n'ababyeyi tubahamagare hanyuma tubereke ibyo dufise Donc programme dufitiye abo bana ko turafise igitabo kitwa programme éducatif babone ibyo duteguye guha abana babo hanyuma tugerageze turabe n'ababyeyi tugerageze kubasaba ko bokurikirana indero y'abo bana b'abakobwa ntibatane baje bo nyine birabire ati mbega wa mwana ndindika kuwa gatandatu cyane kuwa mungu ajya gukora icyo rero bamaze kucumva nibaza ko ari ikintu kizobafasha cyane bagaheza bagaca bavuga bati uwo mwana ndari ngene bamukura imbere ya start time ndamurungike kwicara hamwe n'abandi
kadina ni Cynthia Ndongozi mbega Justine ko ariko muratubwira yuko start time mbega hari ibintu byinshi bisamaze gwaruka cyane cyane umwigeme wo mu Burundi kazi mbega nta ruhara novuga tradition cyangwa culture burundese mbona ngene kivuga mu Kirundi
imico karanga mu Burundi
karanga imico na karanga ku Burundi nta ruhara bifite mu ndero yo mu Burundi kazi kuko kuva kera narindi baziko twakuze batubwira yuko umukenyezi umukobwa ari wo mu rugo yoguma iruhande ya nyina agasi ibyo yokora muhira byinshi gusumba kwitwararika ishuri kwitwararika ubuzima bw'igihugu ubuzima bwo ku ishuri n'ibyo ntaro byaba bibishishemo ubunya muri kino gihe ko umukobwa w'umurundi kazi akijukiye cyane amashyirahamwe ateza imbere yemasipa umwigeme mu Burundi mubivuze ku iki
ego cyane sinzi urakoze kuko icyo kintu nakibagiye ni intambara ikomeye cyane kuko urabona nk'uko bavuga ati ni umunyakigo kenshi ababyeyi benshi baracananirwa n'ukuru biracyabagora kugira barungike abana b'abakobwa mu muhari kuko hariho nka benshi wasanga bavuga ngo kujya kuntu bagenda bakagira amani masi bakinezereza bakabona umwe ngo ni ubushize bw'isoni ariko igikino n'indirimbo ni ibintu nabyo nyine twubakira ko kugira tugire turere umuntu afise akamwene afise ubumenyi mugayongera akagira akamwene ibyo rero bajya ari ababyeyi benshi kubera indero yo mu Kirundi usanga bakabikunda akavuga ngo ngo yagiye gushira isoni akibaza ngo nukujya gushira isoni kuko atayihaye umwanya ngo ajye kuraba ibyo bindi yiga inyuma ya kujya kuntu gukina n'abandi ibyo rero nibyo nk'uko ubivuze birafise ikintu biratuma batawuhurumbira ugasanga rero nk'ubu abo baratinya bibaza ngo uwo mwana w'umukobwa agiye hanze agataha abwije murabona ubwo bacabagira bagira impuhwe nyinshi cyane kandi bakabona ko ategereza kuguma muhira ntave muhira ntibamugurire ariko ahubwo twebwe banamwigisha cyane ahubwo ingene naho yoja hanze agahura n'ibimusamaza ashobora kuvuga ati oya urabona abana b'abakobwa nk'ubu benshi usanga batwaye inda kubera iki kubera batazi kuvuga oya twebwe rero turabigisha turabaha ubwo bushobozi bwo gushobora kubona icyatsi n'ururu agashobora kuvuga ati oya naho uwo muha ibiki akavuga ati oya ntibimukanga ushaka umuha umuduga ntibimukanga nuko rero dushaka ko uwo mwana w'umukobwa amenya si agezemwo ibimukikije byiza cyangwa bibi akamenya rero n'ingene acabijera
ngo ni umunezero nashaka kubaza atari ibyo by'imbero hari ibindi muba mubigisha nko kurangura imigati ishobora kubafasha kuba bigenga mu buzima bwa minsi yose
ego cyane na byo turabibigisha ugasanga nk'ubu bariga ibyo bintu nakubwize biza leadership ni ibintu bizabafasha mu buzima turabigisha ibintu byo kugira iyo migambi mbega wewe ushobora kuba uvuga ati kuko urabona nk'ubu hari ingorane niniya cyane dukoronka akazi turabigisha nk'ubu nko kugira amaseze yabo kugira bashobore kuyajyana ahantu ameze neza ingene basaba akazi mbega ushobora kugira umugambi gute ushobora gutangura agashyirahamwe kawe gute ibyo byose ibintu tubigisha kugira turabe yuko batoguma bazeri batoguma bahanze amaso leta ashobora nawe nyine yironderera utwo tuntu tumubeshaho kuko urabona aho bageze barakenera amahera yo gutelefona barakenera kugura agatelefone abageze mu bigero bageze gukora imisatsi ibyo byose tukabigisha kwironderera batarinze kujya gusaba gora ababyeyi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri ko mwumviriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika ikiganiro cy'umunsi kibacerekeye urwaruka ruhurikiye mu rwi abagide turi kumwe na Justine Nkurunziza Cynthia Ndongozi hamwe na Bernadette Munezero Kongere de Terakamo abanywa ni radio ijwi rya Amerika kabasaba kudushikiriza byumviro byanyu ku biganiro tubashikiriza mu nshobora no kutubwira ibintu mwifuza ku radio ijwi rya Amerika gihora ritegura mu biganiro twabashikirije cyane cyane muri iki kiganiro kibaha ijambo abifuza kugira uruhara mu biganiro byacu nabo nyene bashobora kubitumenyesha bakana turungikira nimero zabo za telefone kugira ngo tuze tubahamagare reka tubibutse ikibanza mu turungikira ko nimero zanyu radio yacu @ voa news @ cyangwa kuri Facebook kuri adresse radio yacu ntegira muja iki kiganiro kirabandanya ndabona akanya kava katwana gato ariko ndabaha kandi kanya gato ko kubaza ikibazo kimwe kimwe Cynthia Bernadette ufite ikibazo arashaka gutangura
kadina ni Cynthia Ndongozi nagira ndababaze ikibazo sanyu numumengo biraryoshe mega mugira intamba mi izahe ingorane muhura nazo mu buzima bwa minsi yose mu kurera kuko nibaza ko imbere y'umwana kuva hasi no kuri gushaka kure tegeza kubigorana mugira intamba mi izahe mu buzima bwanyu bwa minsi yose
Inkomba mitugira no murakoze cyane. Inkomba mitugira nuko kenshi hari gihuronka umwana abana bavuye mu miryango itandukanye bafise imbero zitandukanye akaza we akaza ukazubona azanye yandera avanye muhira hariho abafise indero nyinshi hari abafise indero ugasanga bose barahuye ugaca usanga rero birakugora kugira mu ntango uwo mwana umushire ku murongo nk'iyagatande afise kubera kenshi hari abaza bakurikiye ijyanimasiyo yashika agasanga hari disipline kandi muhira bakigeze bamukarira wagira uramukarira ugaca usanga ye biragoye icyo rero ni intambamye dukunda kuvura nayo kuko biragora kugira bifata umwanya kugira umushire ku murongo w'abandi amenye nk'uko ndetse navuga ko bimeze nko mu gisoda kuko uwo muntu ategeza nabyo wari jewe uwuntwara ntegeza kumusonera nuko yayera ati dutegeza kumusiga amaherezo asanga kubera muhira ababyeyi hari ababyeyi bafite bavuga ngo ndekere umwana ntunkubitire umwana ntidukubita mugabo turatanga hariho amategeko dutegeza kugendera ko turafite amategeko ngenderwa iyo rero umubwiye ntukeregwe ntugire iki ntiwire ntukorakore ibyo byose ugasanga biramugora gukurikiza bigaca bisaba rero yuko wewe w'umuntu yifata kuko urabona baregwa nabo bashaka kungana ntajya mu muhari iminsi yose ugasanga rero bisaba ko ukiri kwihangana ukamenya ko ari cyo wasinye gukora izindi ngorane ni ingorane nababwiye ingorane z'ubukene aho usanga abana basiba kubera nk'ababyeyi hariho abadafite nayo muhira ariko umuha ya bisi mwana ugasanga aradebukiye kugaraza n'amaguru kuwa gatandatu cyane kuwa mungu hanyuma kandi na twebwe ugasanga turafise ingorane amahera y'ugukoresha ugasanga ego turitanga mugabo bisabye nk'ubu uravye nka ruguru ntihakomeye nk'ibujumbura kuko usanga bigora ibene mushikayo kugira mugire yankadirema yabo kubera iki kubera ayo mahera usanga tudafise kugira dushobore gushika kure
ego umunezero Bernadette sakabazo nari mfise ariko kwari nko kubabwira ko igikorwa mukora ni ukuri turagishima twebwe tutari hariho abagide kuko turabona ibyamwa bamwa nicyo gituma nashaka kubatera ingoga n'ukuri mubandanye icyo gikorwa turagishima naho usanga benshi tutashoboye kujya muri uwo mugwi nabo kugera ko
murakoze Ego murakoze cyane Bernadette.
Ego imbere ko so iko dusozera.
Murakoze cyane nibaza yuko nababwiye ngo karibu muze mudufashe.
Imbere ko dusozera Justine Nkunziza nashaka mutubwire mubona umuhari w'abagide muri kazoza kakure mu myaka 10 mubona uyo muhari uzoba wifashe gute mu Burundi.
Ese twaza kusoma wifashe neza cyane kuko hari nabari barahebye kuva kera babavyeyi bafise abuzukuru ubu baduterefona bakatubwira ati wagarutse ubu hariho igisata twagize cy'ababyeyi bakuriye barezwe n'uwo muhari kuko ikiza cyabo ni uko umwe wese ahari twese usanga turabagenzi kandi umwe wese rero akavuga ati numva ashaka kugaruka iyo yumvise rero hariho nk'umunsi usanga duhuriye ko 2022 tariki 2022 mu kwezi kwa kabiri aho twibuka isabukuru ry'abo bafunzwe bagize uwo muhari usanga rero bajya ari benshi kandi bafite akamwenge bakavuga bati turahagurutse kandi tuje gufasha ukabona nk'umuntu arizanye akakubwira ati ndabasabye mumbire ico nofasha urumva ko ari ibintu biteye igomwe urumva yuko ari ibintu umwe wese yahagurutse kuko na nicyo kinyota cy'imbere cyo gusubira kugarukira imbere y'ikirundi kiriko kiradufasha ko abantu basubira kuvuga bati reka turabe kadre umwana w'umukobwa ashobora kurerwamo urumva twe turayishishe kandi bose bahagurutse kugira turabe ingene twoyigarukira kandi murabona ikindi nacyo nababwira ni uko ubu kenshi usanga bavuga bati ngo abagore ntibashaka kujya mu ntwaro abagore ntibashaka kujya mu butegetsi ngo abagore ntabyo bashoboye kandi twe tuzi ko babishoboye twese tugira igihe ngo mvure tukuvuga tuti reka turere abana b'abakobwa b'imbonezi bazohaguruka bakageza no muri ibyo bya politike bakagenda gutwara kandi ari abantu bagororotse turavuga tuti rero muri iyi myaka cumi izoza turizeye ko tuba dufite n'abana bakobwa tuza kugenda mu nzego zose bakabahamara
banga y'ugutwara igihugu kandi bakabishobora. Justine Nkurunziza, nashaka gushimira cyane rwose ku nyishu nziza cyane rwose zirimo inyigisho nyinshi nziza utanze, eka tukaba kandi twifuje ko n'uwo muhari w'abagide ubandanya gukomera mu Burundi. Turagushimiye nawe madame Cynthia Ndongozi wabaje ibibazo byiza cyane rwose, nawe madame Bernadette Munezero mwese nawe wabaje ibibazo byiza kandi byingira kamaro. Nashaka kubashimira mwese mwakoze ku kanya mwatoye kugira ngo muganire radio Ijwi ry'Amerika muri iki kiganiro cyanyu kuri radio Ijwi ry'Amerika giha ijambo abanywanyi bi radio Ijwi ry'Amerika. Mwakoze.
Murakoze cyane Frederic.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyari cyerekeye umuhari w'abagize mu Burundi, akamaro kawo hamwe n'ibindi byiza urwaruka rw'abigeme bakura muri uyu muhari. Tuboneye kandi akanya ko gutera kamu abanywanyi bi radio Ijwi ry'Amerika kabasaba kudushikiriza ibyiyumviro byanyu ku biganiro byacu. Mushobora no kutubwira ibintu mwifuza kuri radio Ijwi ry'Amerika ryo hari bashikiriza mu biganiro ritegura cyane cyane muri iki kiganiro kibaha ijambo. Abifuza kugira uruhara mu biganiro byacu nabo nyine bashobora kubitumenyesha bakanaturungikira nimero zabo za telefone kugira ngo tuze tubahamagare. Reka tubibutse ikibanza mwo turungikira ko nimero zanyu radio yacu aerobase voa news akaburungu com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu. Mwakoze kudutega amatwi, mugire amahoro n'umunsi mwiza.